Umwami wacu washigwe hejuru kandi ashimwe kubwo ijambo ry'igiciro tumaze kumva. Nibaza yuko ariko bimeze kuri twebwe twese buri gihe igihe cyose dusomye ko Imana yihishuye yigeze kwihishura, hacyaduga icyifuzo muri twebwe, icyifuzo gikomeye ko ngo kugira ngo Imana natwe itwihishurire. Buri jambo ry'Imana ryose ryatanzwe kugira ngo ritwereke ivyo Imana yakoze, kandi ribitwereke kandi ryongere ribitumenyeshe ivyo yakoreye abandi, inatwe ikeneye kubidukorera. Kandi nkuko yama yishuye ikene kandi no kutwishurira na twebwe. Kandi turavye inkuru zose zakahise mu izina rya kera, mu nkuru z'agakiza, turabona yuko Imana yiyeretse Aburahamu imuha amasezerano, hanyuma mu gihe Isaka yabwirizwa gutangwa ko nk'ikimazi, Uhoraho Imana yabwiye Aburahamu iti genda jana uwo mwana umutange ko nk'ikimazi ku musozi nzokwereka. Hanyuma turasoma yuko ngo Aburahamu aragenda amara iminsi atari karagenda abona umusozi. Umusozi yabonye n'uwahe? Yabonye umusozi Moriya. Kandi aho niho nyene Aburahamu yatanze ukimazi Isaka, ni naho hari nyene Aburahamu yatanze ukimazi Isaka, niho Salomo yubatse kwa rusengero. Murashobora kubisoma mwebwe nyene ubwanyu, biranditse ku gice cya gatatu, guhera ku murongo wa mbere mu ngoma ya kabiri, igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere haranditswe ngo ngo maze Salomo atangura kubaka ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uhoraho yiyerekeye se Dawidi, ariho nyene Dawidi yashinze ku mbuga ya Orunani Umuyebusi. Murashobora gusoma inkuru za Aburahamu mukagenda mukaraba mu nkuru za Aburahamu, mukabona yuko ari hajya hantu nyene niho yatanze kwikimazi Isaka. Murashobora kugenda mugasoma kuvyere kubiraba Gideyoni igihe Imana yavugana nawe. Murashobora kuguraba abantu b'Imana bose batandukanye, bose bari barongowe namwe muw'Imana, bari bazi aho bategerezwa kuja, bari bazi aho ahantu Imana yari yarahise ngo bari bahazi. Bose baja muri iyo nzira nyene imwe, bose bari barongowe n'ujya mwe mu Imana nyene, atari Aburahamu, Isaka na Yakobo gusa, abo bose Imana yahezagiye kandi kongera igakoresha. Twarumvise amajambo menshi y'Imana, kandi murazi yuko ndi mubibaza yuko uko bikwiye k'umuntu asoma amajambo magufi, ariko iyo twumvise ijambo ryiza nk'iri, umuntu aba yumva yosoma ibice byose akabisoma. Ijambo Imana icyama ikavugana natwe mbere ikavugana natwe mu buryo bw'umwihariko. Mu ngoma ya kabiri igice cya gatanu murongo wa gatanu, hano haravugwa ngo ngoma ya kabiri igice cya gatanu murongo wa gatanu ngo nuko badugana iyo sandugu n'ihema ry'ibonano, bona ibintu byera byari mu ihema byose. Murongo wa gatwindwi, maze abaherezi binjiza iyo sandugu y'isezerano ry'Uhoraho bayishikana ahayo haruguru mu ngoro ariho hera cyane munsi y'amababa y'abakerubi. Ivyo turashobora kubisoma mu izina rishasha mu cete cyandikiwe Abaheburayo ko isandugu y'isezerano yashigwa ahera cyane, kandi ko hari abakerubi bari hejuru y'iyo sandugu y'isezerano, kandi ko umuherezi yihinjira rimwe gusa mu mwaka. Hari aho Imana yihishurira, Abaheburayo igice cy'umurongo w'indwi, ni Imana yihishurira, ni Imana yavugira, kubera ko hari aho hariho hantu, niho hari ahantu hari ijambo ryayo. Aho niho hari ijambo ry'Imana, hari ijambo ry'Imana ni Imana ivugira. Imana ntiyavugira mu ntangaro, kuko si ijambo ryayo ryari riri, ariko ijambo ryayo ryari ahera cyane, aho ubwiza bw'Uhoraho Imana bwagaragarira. Ahari ijambo ryayo niho Imana yavugira. Nakundi bishobora kugenda n'uno munsi, Imana ivugira hajya hari ijambo ryayo. Ijambo ryayo ntiriri hariya mu ntangaro, ariko ijambo ryayo riri muri arira ahera cyane. Iyo rero turavye bino bintu, turumva turengewe, tugakogwako. Mbere turashobora no gusoma mu izina rishasha ahanditswe ngo urusengero rwo mu ijuru rugurugwa ngo maze habonekamo isandugu y'isezerano ryayo. Byashoboye hano 11:19. Isandugu y'isezerano iragaragara. Imana yari ifise ishengero ryayo mu isezerano rya kera. Rero ijambo nkunda cyane riri hano ku murongo, ku gice cya gatandatu, umurongo mu ngoma igice cya gatandatu umurongo wa 11, haravuga ngo niho nateretse isandugu iri mu isezerano ry'Uhoraho yasezeranye n'Abisirayeli. Imana yarabiteye ikumu, yari isezerano Imana yagiranye n'abantu. Hano ku isi iyo umuntu aguze ikibanza cyangwa akagura inzu, abantu bagenda kwa noteri, ahantu hakagira amasezerano asinywa, abantu bagasinya. Imana nayo yaracunguye abantu bayo, yagiranye n'abantu bayo isezerano. Hari cete cyanditswe, hanyuma ikigishira mu isandugu y'isezerano, hajya yashatse kuvuga ati aba bantu ni abanje, narabacunguye. Hanyuma icyete cyerekana ko nabacunguye, ndagishyize mu isandugu y'isezerano. Nimba hamwe twashaka gukurikira ibyo bintu byose, turazi yuko mu isezerano rishasha naho nyene umwami wacu yacunguye ishengero akoresheje ayiwe maraso, kandi ni ishengero ry'Imana nzima. Kandi na kiriya gihe Salomo yarubatse urusengero, we yari umwana wa Dawidi mu buryo bw'umubiri, nk'uko Kristo nawe ari umwana wa Dawidi mu buryo bw'imwemwe. Yaravuze ati nzubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kandi mwarabibonye nk'uko nanje nabibonye. Hari abaherezi na 20, atari 118, ariko atari 65, ariko bari 20. Reka ndababaze kuri wa musozi hamwe ishengero ryo mu isezerano rishasha ryatanguzwa, hari bangahe? Hamwe umuriro w'Imana wamanuka, bari bangahe? Hariho bangahe? Oh, iyo tubonye ingene mwe w'Imana arongora ibintu, ayobora ibintu, akishura. Tubonye ingene ibintu byose Imana bishize ku murongo umwe ikabihuza. Twabwirira guca dukura ibirato tukavuga tuti inkweto zacu tukavuga tuti ahantu hagaze n'ahantu hera. Imana na kimwe yasize gutyo gusikire kuko gusa ariko ibintu byose yarabitondetse mu buryo bigitangaza. Ijana na mirongo ibiri nibo bari bakoraniye hamwe igihe umuriro wa mwemu wamanuka ku munsi wa Pentecost. Hano naho turabona yuko hari abaherezi na mirongo ibiri bari kubavuza inzamba. None ibi byari biki? Igihe cyari gishitse, urusengero rwari rwubatswe, ariko isanduku y'isezerano nta yari irimwo. Ibyari biri mu isanduku y'isezerano nta byari bihari, kandi binama nayo ivuze inshuro nyinshi. Ata jambo ry'Imana rihari, isanduku y'isezerano cyari kuba ari ikintu cy'imbaho gusa kiri ngaho. Ariko igihe harimo ijambo ry'Imana muri iyo sanduku y'isezerano, muri icyo gihe twagize tuvuga tuti isanduku, reka tubivuge bukebuke, cyari ikintu umuntu atora nk'igiciro agiha. Ataja mu gimana dufise, tutagirije mu gimana, turi bumba gusa, ariko iyo ijambo ry'Imana riri muri twebwe, Imana ikagiranye isezerano natwe, muri icyo gihe tuba turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Iryo ni ryo tandukaniro rikomeye. Ibintu byose birafise iyo bigenda bigana. Ariko hano iyo havuzwe ngo ricyarishigwa ahadyo, ni ukuvuga ahera cyane munsi y'amababa y'abakeruba, atari munsi y'umuntu ari we wese. Hariho ukuntu iby'Imana bwiza kumera mu nzu y'Imana, hari ukuntu ibintu by'Imana bwiza kumera ahera cyane, hari ukuntu ibintu by'Imana bwiza kumera ahera cyane. Mu bami ba mbere igice cy'umunani umurongo wa cumi na gatanu aravuga ngo Uhoraho Imana y'Abisirayeli ahimbazwe, yashikije n'ukuboko kwiwe ivyo yavuze n'akanwa kiwe abarira data Dawidi. Imana irashitse amasezerano yoyo yose, mbere izoshitse n'isezerano rya nyuma yasezeranye, ari naryo tukirindiriye. Nk'uko iyo umunwa w'Imana uvuze, ni nako Imana ishingizije ijambo ryayo kugira ngo ishobore kurishitsa mu gihe gikwiye gishitse. Dawidi yari azi kugomba kw'Imana mu mutima wiwe, kandi yashaka kubaka ijyanzu. Ariko integuro y'Imana yari uko ijyango rizubakwa na Salomo. Hano rero haravugwa kandi hano ku murongo abami ba mbere igice cy'umunani umurongo wa cumi n'umunani haravuga ngo ariko warahabarira Dawidi ati ko wari ufite imigabo mu mutima wawe yo kubakira izina ryanje ingoro, wagize neza kubyiyumvira. Ariko wewe ntuzokubaka iyo ngoro, izokubakwa n'umwana wawe uzokwikurira mu nda, uwo ni wazokubakira izina ryanje ingoro. Murongo wa mirongo ibiri, n'ukuhoraho ashikije iryo jambo ryiwe yavuze, kuko nsubiye mu gishingo cya data Dawidi. Imana yamishyize amasezerano yose, gusha kuherezwa amasezerano yose yasezeranye. Ibyiza ni byo twasomewe igihe Salomo yaheza gusenga, umuriro wa cyuma nukuva mu ijuru uramanuka maze urarigata uratongora icyo kimazi. Ubwiza bw'Uhoraho bucya bwuzura muri ya rusengero. Bakundwa, twaravuze kuri ivyo bintu ejo ku mugoroba, twafashe ahantu havuga Pawulo avuga umwe mu miro avuga Pawulo n'umurongo uvuga kwavugishwa n'Imana Danieli hoswe ari habiri haravuga yuko basenze kandi kw'Imana yishuye Imana niyishura aho abantu bariko baraharira kandi bakaguma bavuga ariko yishura aho abantu badugije ibiganza aho amasengesho yadugijwe ku ntebe y'Imana aho isezerano yasezeranye ariko rirashitswa hamari abantu Imana ishobora kwishurira kandi kimenyekanisha uko niko Imana yama ikora buri gihe nta muntu numwe yabayeho ibintu abandi batigeze bacamwo buri muntu w'Imana wese buri uvugishwa n'Imana buri mwana w'Imana yama yonge gwintege kandi agahagarara neza afatiye ku by'Imana akoreye abandi ariko umwe wese byasaba ko yibonera Imana ku ruhande rwiwe kandi n'ubu ntibirigira bihinduka kubona Imana yari yishuriye Aburahamu byari byiza ariko kandi yabyabaye ngomba ko yishurira Isaka kandi byari byiza yari yishuriye kandi Yakobo yari yishuriye abavugishwa n'Imana niko byama bigaragara uko nyene mu byanditswe vyera ko Imana yishuriye yirondeye kandi baje kuri yo hano haravugwa mu ngoma ya kabiri igice cy'umurongo wa gatatu haravuga ngo abisirayeli bose babonye ingene umuriro utibutse n'ubwiza bw'Uhoraho ingene bwari kuri iyo ngoro bunamika amaso barunama bashika hasi ku mabuye ashashe barasenga bakengurukira Uhoraho bati Uhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamahibihe bidashira bajya abantu babonye iby'Imana yakoze bake bapfukama abantu b'Yerusalemu babonye iby'Imana yakoze baciye basemerera baravuga bati none dukoriga bakundwa dukora iki kugira ngo dushobore gukizwa inyishu yaciyishika haciye haboneka abantu ibintu bitatu baciye bongerwa ku ishengero aho Imana yishurishije umuriro ibibazo vyose bironka inyishu kandi ubupfindo bwose buratorerwa inyishu anza kuvuga nkuko nari namaze kubivuga mbere ivyo imbere ibyina muri twebwe bituma natwe tuduza ibiganza ku mana atutarakaye kandi atagukekeranya maze tugasenga ku buryo Imana itwishura Imana ikatwumva kandi ikatwishura igice cy'indwi biranditswe ku murongo wa 14
das nach meinem Namen genannt ist
ngoma ya kabiri igice cy'indwi murongo wa 14 maze abantu banze bitirigwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi kuko nuko nanje nzokumva ndi mu ijuru mparire ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo murongo wa 15 uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanjye ndabe ntega amatwi yanjye numva amasengesho asengegwa anu byari nk'ubuvugishwa Salomo niwe wabivuze ariko n'Imana yavuze kuko Salomo yari gushobora kumva ariko ntiyishure ariko Imana iyo irashobora kumva yeso kumva kandi kishura Imana niyo yavuze iravuga iti maze abantu banze bitirirwa izina ryanze nibicisha bugufi bagasenga barondera munyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanje nzokumva ndi mwijuru mparira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo. Hanyuma hakurikira isezerano nabacura gatanu ngo uhereye ubunzo kwa mantereza inyonga zanje ntege amatwi yanje numve. Nzokwama ntereza inyonga zanje ndabe ntege amatwi yanje numve. Hari ahantu nk'uko twabishimangiye ko Aburahamu yari yaraherewe n'Imana, ahantu Imana yari yareretse Aburahamu, ahantu Imana yari yarahisemo kugira ngo ishobore guhezagira. Mbega niyihe nsiguro y'ikimazi aricyo Isaka? Isaka yari umwana w'isezerano yabwirizwa gutangwa nk'ikimazi, yari yamaze gushirwa ku gicaniro, imbugita canke inkota yari yamaze gusokorwa, yategerezwa kumanurwa. Maze Uhoraho abwira Aburahamu ati, Aburahamu acagumiza ukuboko hejuru. Aburahamu araba iruhande yiwe acabona impfizi y'intama ifatiwe mu gisaka. Ivyo vyagereranya umwagazi w'intama w'Imana, vyagereranya Kristo. Naho Isaka yari gupfa, ntihari kubaho ubucunguzi. Ariko Kristo we umwagazi w'intama yarapfuye, twese turacungurwa. Ivyo bitutu byose birafise insiguro kuri Kristo no ku isezerano rya kera no kuri shasha. Harabayeho Isaka umwana w'isezerano, harabayeho Kristo ari umucunguzi yasezeranywe, kandi yaduhaye isezerano ko natwe turashobora kuba abana b'isezerano riva ku Mana, kandi turindira ijambo ry'Imana, ijambo ry'isezerano nk'uko nk'uruvyaro rwa Aburahamu. Kandi Imana yaravuze iti, uhereye kuva umunsi urusengero rwubakwa maze isanduku y'isezerano rigashyirwa mu kibanza cyaryo, hamwe n'isezerano Imana yasezeranye n'abantu, hamwe n'ijambo yari yavuze ngo kuva icyo gihe Imana yarishuye, iravuga iti, amaso yanjye azokwama, nzoteza inyonga zanjye ndabe ntege n'amatwi numve. Amasengesho azosengerwa Uhoraho Imana ntiyavuze ngo iyi nzu izokwitwa inzu yo gusengerwamo? Isaya 56:7. Mbega yavuze ngo iyi nzu izoba inzu yo kuririmbirwamo ngo cyangwa inzu yo kuvugiramo inkuru? Oya, yavuze ati, Yishu ivuga iti, inzu yanjye izokwitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Kandi Imana yakuye ishengero mu ndimi zose, mu mahanga yose no mu moko yose, yarabasohoye. Kandi ishengero ryayo ni ishengero ry'abantu basenga. Nimba ari uko bimeze, Imana itegerezwa kwigaragaza. Nta kundi vyogera, nta yindi nzira. Kandi natwe turifuza yuko ibikora vuba. Arakomeza hano ngo umurongo wa 16 ngo, kuko ntoranije iyi ngoro ndayejeje ngo izina ryanjye ribe mu ibihe byose. Hanyuma dusomye ivyo Stefano yavuze mu isezerano rishasha mu vyakozwe n'umwaka 1948 ngo Imana ntiba mu nzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, kuko isumba vyose iravuga iti, jiri niryo ntebe yanjye y'ubwami, isi nayo n'indava y'ibirenge byanjye, muzonyubakira inzu ki? Nikora habajije canke nzoruhukira ahantu ki? Imana n'Imana nzima yubakiye inzu nzima, igirira ubuntu abicisha bugufi muri iyo nzu, kandi ikumva ugutakamba kwabo. Ngo amasengesho azosengerwa hano hantu atari ahariho hose, ariko kano hanu nkuko biri mu ngoma ya kabiri cyo cyindwe murongo wa 15 umurongo wa 15 turero bavuga ngo nkuko ubuntoranije iyi ngoro ndayegeje ngo izina ryanje yibemwo ibihe bitazoshi ibihe bi ibe byose kandi nzoyamiza kwinyonga zanje n'umutima wanje imisi yose. Oh, hamwe tukufata ibintu tukabirabisha ku isengero y'isezerano rishasha bisigura yuko Imana yitoranirije abantu ishengero kandi iri shengero iritwaye izina ryayo kubera iki izina ry'umwami twarihishuriwe ngo nzoshira ngo nzoshira izina ryanje hano hantu ryari izina ry'isezerano ry'Uhoraho Imana mu isezerano rya kera kandi ryari izina ry'isezerano ry'Uhoraho Imana mu isezerano rishasha kubw'ishengero ry'isezerano rishasha igihe Imana yiyereka Mose yivuze nk'aho ari Imana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo maze kiravuga ati izina ryanje ni Yahwe sinigeze ndabihishurira muri iryo zina kuva yo 6:3 ryari izina ry'isezerano ry'Uhoraho Imana niyo ryatanguye kumenyekana mu gihe Imana yashyiraho isezerano hagati yayo n'abantu bayo ni nako bimeze mu isezerano rishasha izina ry'umwami muri ryo harimwo agakiza n'ubucunguzi ryatanguye gukoreshwa cyangwa kumenyekana igihe agakiza n'ukubohoka byatangwa. Ibyo bintu byose ni ibintu bikomeye cyane kandi ni byiza ku buryo atamuntu yobyirengagiza. Twemere mu kwizera amasezerano Imana yadusezeraniye utwebwe ku ruhande rwacu maze tuvuge tuti Mwami turi abantu bawe twitutwaye izina ryawe dukoranye ni hano kugira ngo duhure nawe kugira ngo tuvugane nawe kugira ngo duhabwe inyishu yawe kandi turazi yuko wuguruye amaso yacu kandi ko amatwi yawe yuguruye urabona urumva urishura urababarira uratanga gakiza mu gihugu cyose. Rero aya ni amasezerano Imana yadusezeraniye kandi ntitureka umuntu n'umwe ngo aduharirize kuri ibyo bintu ariko ukwizera kwacu gushinze kuri bino bintu kandi dufata Imana tukayifatira ku ijambo ryayo. Bakundwa, inyuma yaho Salomo akore byose yari yasabwe gukora Imana yaciye yishura yonyine ubwayo. Ntibyabaye ngombwa yuko asemerera, ahubwo yadugije ibiganza gusa amaboko yiwe aramura amaso yiwe mu ijuru maze Imana ntiyaravye gusa ahubwo yaciye imanuka yonyine ubwayo irihishura. Bakundwa, ndibaza kandi ndababaje namwe muri kino gitondo nimba tubona dushaka hagati yacu ikatwishurira, nimba mubishaka. Icyo nicyo kibazo, mbega murashaka ko Imana ikatwishurira cyangwa dukoraniye hano gusa kugira ngo dushobore kubona ibyo Imana yakoze muri kahise gusa? Icyo turindiriye tuzokironka nimba dukoraniye hano dufise icyifuzo, dufite icyifuzo ko Imana twishurira muri icyo gihe rizo twishurira. Nta kundi kuntu vyogenda, ariko nimba twumva tunezerewe nuko Imana iri kivugana natwe gusa muri icyo gihe izovuga gusa, ariko Imana burya ntihagararira ngaho. Imana ntigarukira kuvugana natwe gusa. Twarabibonye ejo igihe umwami wacu avugana na Sauli ku nzira iri Damasiko. havuye mwiki icyavuyemo nuko Sawuli yagenda tangura gusenga cyane maze umwami acabwirana niyaza ati genda mu nzu y'umuntu umwe w'umuryango wa Yuda hanyuma ubaze umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso kuko ariko arasenga kubera ko yari arasenga Imana yarishuye nako bimeze uno munsi ni nako byagenze kuri Salomoni nako byagenze ahantu hose aho abantu bahamagawe n'umwami bagaca batangura gusenga kuko avuye abyutse muri bo icyifuzo cyo gushaka kwibonera Imana. Sawuli yarumvise ijwi ry'Uhoraho ry'umwami yari gushobora kuvuga ngo umwami yavuganye nanje ngo oya yaciye atangura gusenga maze umwami acabwira Ananiyasi ati genda umurambike kw'ibiganza ashobore guhumuka kandi yuzuzwe mwera. Imana yamikora gutyo nyene uwo Imana ivuganye nawe aca yumva muri we icyifuzo gikomeye inyota Imana iza igahaza. Lero ivyo twarabivuze tuti iyi muri twebwe icyifuzo kubw'ikintu runaka iba yamaze gutegura icyo kintu mbere yuko tugira iyo nzara n'inyota y'icyo kintu kandi uko niko twizera yuko izogaragaza ubwiza bwayo muri kino gihe. Ikintu kimwe cyonyene tuteza gukora muri kino gihe no gushira isanduku y'isezerano mu kibanza cyayo tukamenya yuko Imana yavuganye natwe kandi ko Imana ifatanye n'ijambo ryayo ko duhamagagwa kandi ko iduhamagarira kuza kuri yo kugira ngo ishobore kutwishurira. Niko byama bigenda igihe Uhoraho Imana yavugana na Mose cyanke wari wese umavugishwa n'Imana kwari kugira ngo ishobore kumwishurira. Rero ni nako bimeze ku ishengero ry'Imana nzima muri kino gihe. Imana yavuganye natwe mu ntumbero imwe kugira ngo ishobore kutwishurira twebwe no kuduha umugisha yadusezeraniye. Hariho rero imirongo myinshi vuga ku masengesho kandi umwami yarumvise ivyo abigishwa bamusenze baravuze baravuga bati twigishe gusenga nkuko Yohana Umubatizi yigishije abigisha biye gusenga. Byari bimeze gute? Ni kwari kwigisha kuririmba cyangwa kuvuga ubutumwa ahubwo ngo twigishe gusenga. Turafise ibintu by'impano twavukanye ariko isengesho gusenga tugizwa kubihabwa bivuye kuma niko guhuma k'ubugingo ni ukuvugana n'Imana dubwirizwa kubihabwa kubw'ubuntu nk'uko twabivuze niko guhema k'umutima wacu. Umwami yaravuze ibintu bimwe bimwe hano mu butumwa yavugiye ku musozi harimo ibice bitatu harimo imirongo ishika ku 110 hano ku gice Matayo igice cy'indwi umurongo w'indwi haravuga ngo ni musabe muzohabwa ama isengesho rirabana. Yari ku gice cya gatandatu aravuga ngo niba ushaka gusenga Matayo gatandatu umurongo wa gatandatu ngo kandi iyo mushaka gusenga ngo muwe muvuga muti Matayo gatandatu umurongo wa gatanu umurongo w'indwi. Hano turabwirwa ngene bibwirizwa gukorwa ahanye ku gice cya gatandatu umurongo w'icyenda ngo musenge muvuga muti mudata wa twese uri mu ijuru uwo mu ijuru ngo izina ryawe niryubahwe. Twarasomye ubushize ngo aho twamaze gusoma ngo aho nzoshira izina ryanje ni ahari abantu b'Imana urusengero rw'Imana ijambo ry'Imana ahari isanduku y'isezerano aho niho yavugira kandi niho izina ryayo ryari riri atarahanu yonyene yari yari hitiyemo mu isano rishasha ariho ishengero ishengero yahise imana yahisemwo kandi yatoranije kandi gitirirwa izina ry'umwami anu aho anu niho tubwirizwa gusengera twebwe turi anu twe turi urusengero rw'imana nzima hano haravugwa ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ni ryuba Matayo 6:39 araheze iminsi nari nicaye ku meza ndi kumwe n'umuntu atizera hanyuma ndasenga ikindi gihe nashatse yuko uwo muntu abasenga ndamubwira nti mushingana nti urashobora gusenga hanyuma acaravuga ati mwami ngoraho Yehova ariko ntiyarashoboye gusenga yavuze gusa amajambo makeyi kuko yarababaye cyane ariko hano handitswe ngo izina ryawe ryubahwe twe numuzi tubaza tuti mbega iri zina nijyahe iyo umwami Yesu avuga ngo naje mu izina rya data kandi ntimwanyemeye ariko umuntu niyaza mu izina ryiwe we muzomwa atarongera ko ngo nubeze mu izina ryawe wampaye izina ryawe ni ryubahwe izina riri hejuru y'andi mazina yose muri ryo harimo agakiza ubucunguzi no kubohoka no gukira indwara duhaye vyose kubuntu bwayo biri muri iryo zina rya Yesu Emmanuel Imana kumwe natwe ku murongo w'icyumu bwami bwawe buze ivyigomba bibe mu isi nkuko biba mu ijuru Matayo 6:10 iri ni sengesho umwami yigishije abigishwa biwe kiriya gihe kandi izera yuko na twebwe akeneye kutwigisha gusenga muri Matayo 21 uhere ku murongo 21 nyene haranditswe ibikurikira ngo Yesu arabishura Matayo 21:21 ati Yesu arabishura ati ndababwira ukuri iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya nimwokora icy'umuzukoni gusa ariko mwobwira n'uyu musozi mutishiguka utabwe mu kiyaga byuba uko 22 kandi ivyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa ahagaze ibanga rero si uko dusenga ahubwo nuko twizera kwizera ivyo twasenze atari kwizera Imana gusa atari kwizera ijambo ryayo ko ari ukuri gusa niko twibaza ariko kwizera ko icyatumye dusenga ko twamaze kugihabwa n'Imana icyo twasenge ko twagihawe icyo nicyo kintu gituma icyo nicyo kintu gisabwa kugira ngo Imana isobere kutwishura nicyo kintu gisabwa kugira ngo Imana isobere kutwishura 22 haravuga ngo kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa kandi ibyo bihuye n'ibyanditse muri Mariko 11 ngo mwizeye murabihabwa nta muntu n'umwe ashobora kwizera ukwizera tuguhabwa n'umwami wacu amasengesho riravugwa ngaha kandi muri Matayo igice cy'icenda ku iherezo igihe umwami wacu yavuga ati abigishwa biwe Matayo 6:37 maze abwira abigishwa be ati vyimbugwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake 3:8 naho akavuga ngo nuko nimwinginge ni vyimbugwa arungika bimbuzi mu vyimbugwa vyiwe turashobora kukura kusoma imirongo myinshi vuga ku masengesho. Ariko nibaza yuko Imana ikeneye kutumenyesha no munsi yuko amasengesho yacu niyishugwa kubera ko twayavuze n'ijwi rinini cyangwa ngo twavuze umwanya muremure turi imbere y'inyonga z'Imana. Oya, Salomo yasenze ryari? Yasenze igihe byose byari byakozwe nk'uko Uhoraho yabitegetse, maze isanduku y'isezerano ryashyizwe mu kibanza cyabyo, igihe byose byari byakozwe nk'uko ibintu byose byari byakozwe nk'uko Imana yabitegetse. Iyo dukoze ibintu Imana yadutegetse byose gukora, ntihasigare na kimwe tutakoze, ariko byose bikajya mu kibanza cyabyo. Muri icyo gihe turashobora kuduza ibiganza dufite icyizere, maze tukavugana n'Imana, maze Imana ikishura. Muri Luka 21 hariho umurongo tuzi twese, haranditse ku murongo 34 haravuga ngo, Luka 21:34 haravuga ngo, ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. 35 kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. 36 mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagare imbere y'umwana w'umuntu. Muhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Hano umwami yavuze ijambo aribwira abigishwa biwe kuba kandi kuri twebwe natwe twaramenyeshejwe n'ijambo ry'Imana giye kuza, ibigiye kuza twarabimenyeshejwe, natwe ino mpanuro iraturaba kugira ngo nitureke imitima yacu ngo iremegwe n'ibintu byose n'imyitwarariko y'ubu bugingo. Kandi turazi twese ingene ibintu bishobora kugorana, ibintu birashobora kuturemera cyane ku buryo umuntu remegwa n'ivyo bintu byikoreye, umuntu ibintu byikoreye birakuremera. Keneye kudufasha, ariko umwami akeneye yuko tumuzanira ibituremereye byose kugira ngo ibitubabaze byose kugira ngo ntibituremere, we azovyikorera nitwabimuha mu kwizera. Aravuga hano ku 34:34 aravuga ati ngo ariko ntimuremegwe no kudandarirwa no kuboregwa n'umwitwandiko w'iby'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ugiturumbuka nk'umutego. Iyo nibaze yuko kuza k'umwami gushobora kuba umwanyoro wose, kandi nkibaza ingorane dufise n'ibitubabaje, ibi nca mbona yuko iri jambo ribwira jewe kandi rikabwira n'abandi, tubwirizwa kuba maso icyizere Imana mu kwizera, ntitureke imyitwarire y'ubugingo ngo iturengere turemere ku buryo ngo bidufate kandi bidutsinde. Uwo munsi uzoza nk'umutego, kandi tuzoba nk'abantu bafashwe n'umutego. Twoba nk'abantu bafashwe n'umutego. Murongo wa 35 aravuga ngo kuko ari kuzoshika ku bantu bose basagaje mu isi yose. Turazi yuko uyu munsi uzoza. Pawulo yarabyanditse mu Bitesalonike ati uwo munsi uzoza nk'igisuma mu ijoro. Bitesalonike 5:2 arongera ati mwebwe ndata ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'uko umusuma aza mu ijoro. Bimeze gute? Imana yaduhaye umucyo kandi yaratumurike bice mu ijambo ryayo kugira ngo dushobore kumenya igihe turimo, tumenye n'ibyo n'ibiturindiriye, hanyuma imburi ngo ngo mwame mugavye Luka 21:36 Imana ibiduhe twebwe twese tazuna gatatu ngo mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu ntidushobora kubikora n'inkomezi zacu bwite ariko turazi uwavuze ngo nahawe ubushobozi bwose mu kwisi no mu ijuru muri we niho twashize ivyizigiro gushika uno munsi kandi muri we niho tuzoshira ivyizigiro gushika ku iherezo afise ishengero umugwi w'abantu bamagariwe gusohokera arafise abantu ngaha ku isi yashizeho ahera ngo twabisome kandi yinjiye eraho mu ijuru ajanya yiwe maraso kugira ngo ashireho ahera ngaha ku isi kugira ngo ashobore gucungura ishengero iryo ashobora kwigaragazamwo iyo niyo ntumbero niyo nsobanuro kandi niyo ntumbero y'ukwinjira kwiwe aheraho mu ijuru ajanya amaraso yasese ngaha ku isi amaraso y'umwagazi w'intama ntiyazimanye musenyi mu mucanga amaraso y'umwagazi w'intama ari ku ntebe y'ubuntu atuvugira kandi akavuga ivyiza kurusha y'Abeli atubohora kandi akavuga ngo barabohotse twaracunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama nuko ngo mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho ngo ari imbere y'umwana w'umuntu ese icoma Imana ikaduha ivyo bintu kubw'ubuntu bwayo kugira ngo ntitubigerageze twebwe ubwacu ariko tubisabe Imana kandi twebwe niyo tuzeye ko vyose twabibonye kuva kuva ku cyambere gusha ku cyanyuma ubushobozi bwa inkomezi zacu nta kintu kinini zodufasha hariho indirimbo ivuga ngo twari tugiye kuzimira ariko umuntu agororotse Imana yonyine yitiyemwo niwatugwanirira ngo murabaze uwari we izina ryiwe ni Yesu Kristo niwe dushaka kwizigira niwe mana nzima yakitse umucunguzi wacu muri Yesu Kristo niwakwiye gushimwa ubu niwe bidashira amen duhaguruke kugira ngo dusenge mwami wo kwizigirwa ndagushime ive ku mutima kubona wadukoranirije ahantu hawe kubona wavuganye natwe kuko isandugu isezerano iruguruye watumenyesheje ijambo ryawe ndagushimiye kubona dushobora kwigira ku isezerano rya kera n'isezerano rishasha ndagushimiye kubwa ijambo ryawe ry'igiciro kuko aho niho wabambwe kuri bujya butaka waronkeye kw'insinzi igolgota ishengero ryawe ryashinzwe niho waricunguriye hajya niho waritanguriye byubatse ndabigushimiye mwami hajya Isaka yatanzwe nk'ikimazi niho n'urusengero rwubatswe ibyo byabaye mu isezerano rya kera hajya watanzwe ko nk'ikimazi watanzwe nk'ikimazi mwagazi w'intama w'Imana igolgota ku butaka waronkeye kw'insinzi ishengero ryawe niho ryashinzwe kandi ishengero ryawe niho ryashinzwe niho kandi amarembo y'ikuzimu ntazo rishobora niho ryashinzwe mwami ndagushimiye atse kuturongora ngo tugeze kure kandi ngo twishurire nko byagenze mu ntango amashimwe n'icubari bivyawe n'udushiremo kurindira kwinshi kukwitega cyane kandi ushire muri twebwe icifuzo gikomeye Nutugire ahera hafi ahantu wihishurira kandi uduhezagire umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen.